ibyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha si yindi nuko mu byukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye wumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mwizina bakishurana atanumwe avuga agenda imbere ya maradiyo ya leta ngo abivuge bose barondera kubicisha mu mashengero uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka ubucamanza rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abantu babo bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute atihaye ingufu wenyine ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka
ari bimaze igihe nk'uko mwariko murabivuga no ku mbuga ngurukana mimenye ibihanahantu wako hoba hari ibyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mwariko muravuga ko aribo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze icyo gihe bivugwa niko ki ubu ariho bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari ico bakiri inyuma yavyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mu 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere nicyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bikaba bimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kubijanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubuntu tawo biriko buraja indongozi zabwo atawo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganje wa mbere ntazobishyira ku mukono kuko umushikiranganje ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje wina agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarikuye kugira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na perezida urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe.